Intonde zifata kibanza z'abagize imigwi itegura amatora makomine sefi zashyizwe habona kuri uyu wa kane. Imigwi igizwe n'abavuye mu miryango itandukanye mu mashyirahamwe hamwe no madini uretse Kiliziya Gatolika itashimye gutanga intonde nk'uko semi bivuga. Ariko imigambwe imwe imwe irido bafata abantu babo bahawe ikibanza. Umuvugizi w'umugambwe Sawanya Fodebu Fenias Nigaba atanga akarorero ko nko mu ntara ya Cibitoke na Gitega atamunywanyi wabo n'umwe ari muri iyo migwi.
Igitega hariho amakomine 14 ni kuvuga abantu 55. Fodebu yaronse ubusa. Mu Cibitoke hariho amakomine 6 ni kuvuga abantu 30. Fodebu yaronse ubusa. Tugiye mu Kirundo Fodebu yaronse umuntu umwe. Tugiye imakamba Fodebu yaronse umuntu umwe aho ni ku bantu 30. Urumva rero uri kuraraba muri rusangi nta karusho karimo ahubwo twasubiye inyuma cyane kuko kubona intara yose irimo abantu 55. Fodebu ifiseho abatwara umugambi n'amanama izuba riva bose babizi tukava n'umuntu n'umwe twe muri Fodebu tukagasuzuguro.
Ku gasaha ya Fodebu abantu baharugwa ku bice 50% bahawe ikibanza mu migwi itegura amatora nabo mu mugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi. Fenias Niga bavuga ko ibyo ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko amatora ariko arategurwa nabi. Hagati aho mu manama yakozwe mu gihugu n'abarongoye sefi mu ntara amashyirahamwe n'abanyamigambwe bari basabye ko batosubira gukumirwa nk'uko byakozwe mu masefi. Staff Beatrice arongoye umugambwe hanaki mu gisagara cya Bujumbura.
Zindi mu makominike yose mwatanze muri seni mwavuze yuko abatashikiriwe muri seni ke muzokora tule mwaye posible muri seni bagashikirirwa dore nyakubahwa niwe murongo yiseti ngaye Bujumbura dore mu mugambo yaranake muri seni ni ukuri ntitwaronse twaronse abantu babiri n'uwa kabiri mwacemo Mukura rero nataka ndabasaye ndabinginze uko imigambo cyose turangana ni ukuri muriko muratagura ntimutugire mfite mwasubize muri seni.
Umugwi ujejwe gutegura amatora mu gisagara ca Bujumbura bari bijeje imigambwe y'itoga ko izokwibukwa ku rwego rw'amakomine. Terence Bizimana arongoye sepi mu gisagara ca Bujumbura.
Twebwe kwitwerekeye tuzogerageza ku buryo ata migambwe wihariza ibibanza bibiri kuko dufite n'ibibanza bikenyi ku bantu benshi dufite igisani kinini tuzogerageza kugira bose uburonka ronka ariko nta wuzororoha yanze wenda yiyo.
Umuvugizi w'umugambwe Sawanya Fodebu aragaruka akavuga ko imvugo itabaye ingiro. Seni Asinigaba abona ko umuguje agiye gutegura amatora seni ofisi intumbero yo kutazashimisha abarundi bose.
Kabaye akamaramaza rero ibyo bavuze ntibyajyanye n'ingiro ahubwo byabaye bibi kurusha. Biracya byerekana rero ko aya matora ariko ategurwa nabi kubera ko imigwi igeje kuyategura ari imigwi usanga itumvikanywe ko ari imigwi usanga ihengamiye ku mugambi uri ku butegetsi ari imigwi ubona ko ari imigwi yateguwe kugira ngo ikore igikorwa runaka gishira gushimisha ababatumye. Twebwe rero mu mugambi Sawanya Fodebu ibyo bintu turabyiyamirije kuko amatora n'ay'abarundi bose kandi ikumirwa mu gihugu cy'u Burundi twabe tubona ko ari ikintu kibi cyane. Rero twagomba kubitira akagohe ujya mu ugiye gutegura amatora ku rwego rw'igihugu. Iyo bavuze ikintu bategereza kugikurikiza. Ubu rero biraboneka neza ko amatora ariko ategurwa nabi n'ibizova mu matora bizovamo bituma abantu batabyizera kubera ko ata cyizere cyabonetse mu ntango.
Nubwo biri uko abanyamigambwe bavuga ko iryo kumirwa ritabaca intege zo kujya ku rubuga igihe cy'amatora. Amakuru dukesha isoko ryacu nuko abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine sefi bazokwerekanwa ku mugaragaro kuri uno wa gatanu. Kuri uyu munsi nyene akaba ariho imigwi itegura amatora mu ntara sefi izoheze ikagira icyo ishikirije.